Daily Newsweek America. Izuri America ribashikiza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Binashutimwe ese muduteza matwi muri aka kanya muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nanje temishimwe ndabasoje kandi bahaye ikaza muri amakuru.
Ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada ririyamiriza ibikorwa byo kuzura isigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze imaze iminsi bikorwa n'umugwi Severe Emmanuel Nkurunziza twari ryo shyirahamwe avuga ko uwo mugwi ufite intumbero za politiki.
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2025 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye.
Yamara Pierre Cave ndayicariye arongoye mu Severi ko we abibona
mu mezi ari imbere Severi zo kwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri, ukuri kubohora, ukuri kuremurura baremerewe, ukuri kufasha abarundi kubana bubahana, ukuri kudafatira mu kivunga.
Urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama nkenguzamateka urangira uno munsi kwa gatatu.
Indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri Rwanda ya mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu nyuma yuko hari ikirere yabujijwe kunyuzamo indege zayo.
Perezida w'igihugu cya Malawi azokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare ku munsi wa mbere ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri icyo gihugu.
Muri Afghanistan abanyamakuru barinu birako leta itaborohereza kubona amakuru.
Aya makuru rero hamwe n'andi tubafitiye tuyaragaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni dore nyamakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu nama nkenguzamateka ku birego byashyikirijwe n'inama nshingamateka by'uko yakoresheje nabi amabanga yiwe ku nyungu ziwe za politike bwite no kuba yabereye intamba mu mirimo y'inama nshingamateka rurarangira uno munsi kwa gatatu. Yitezwe ko ibirego yagirizwa bihanagurwa n'inama nkenguzamateka. Yitezwe ko abagize inama nkenguzamateka korana masaha inyuma y'umutaga kugira abafate ingingo nyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri kugira Perezida Trump avanwe ku butegetsi. Bibiri bya gatatu by'abagize inama nkenguzamateka ijana bategerezwa guhitamwo kumwegeka ko ibirego yagirizwa. Yamara umugambwe w'abarepublika ufise ibibanza 53 ku bibanza 47 by'umugambwe w'abademokrate mu nama nkenguzamateka. Kabata mu Republika numwe arerekana ko azokwegeka ivyaha kuri Perezida Trump. Ku ruhande rw'abademokrate nta numwe aravuga ko azokwitandukanya na bagenzi we mu guhitamwo kwambikizera Perezida Trump.
Inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga ko abayobozi ba Qatar Airways batangije ibiganiro na Leta y'u Rwanda bigamije kugura imigabane igera kuri 49% ya Rwandair. Abayobozi ba Qatar Airways basanga ubufatanye ni kampanyi imaze iminsi ikora ingendo zitandukanye ku mugabane wa Afurika bizafasha kwagura ingendo basanzwe bakorera kuri uwo mugabane ubonekamo umuvuduko udasanzwe mu iterambere ryo gutwara abantu mu kirere. Bizayifasha kandi no kudakumirwa n'amategeko akomeye ashyirwaho na bimwe mu bihugu by'Abarabu byashyiriyeho akato iki gihugu. Avuga n'itangazamakuru i Doha muri Qatari, umuyobozi wa Qatar Airways Akbal Albeka yavuze ko bizeye ko aya masezerano azagerwaho mu gihe kitari kirekire. Qatar Airways isanzwe ifite imigabane mu yandi makompanyi y'indege nka British Airways, China Southern, Cathay Pacific na LATAM. Yaguze kandi imigabane mu yandi makompanyi y'indege nyuma yuko yari maze gukumirwa guca mu kirere cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite. Mu gihe ibiganiro byaba bimaze kujya mu ngiro byatuma Rwanda yishobora gutwara abagenzi bava muri Afurika igaca mu kirere cya Qatar itabasha kunyuramo nta yandi mananiza. Qatar kandi yanaguze imigabane igera kuri 63% ku kibuga gishya kizubakwa mu Rwanda.
Mwandanya kumviriza makuru ya hirya no hino kwisi twabateguriye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mwaka uheze bifutwa agatunganywa ayandi matora. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani uno munsi ku wa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye ya kabiri gusa mu karere ka Afrika yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yo kwingingo nk'iyo ifashwe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2017. Amatora mashasha ategekanywa ategezwa kuba mu minsi 150. Sentare muri Malawi yafashe ingingo yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze mu kuvuga ko hari ibitari bike bitagenze neza muri aya matora. Umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko bemera ko ingingo ya sentare iciye kubiri n'ubutungane demokarasi hamwe n'ibyifuzo by'abanyagihugu. Zerekeye igihe abunganira Perezida Mutharika bazocekeza icese inzandiko zo kunguruza ntibitomoye muri iki gihe. Umuvugizi wiwe Mugeme Kalilani avuga ko Perezida Mutharika yafashe ingingo yo kunguruza ku ngingo ya sentare inyuma y'uko umugwi w'abamwunganira bamuciriye ku mayange kuvyerekeye iyo ngingo.
Muri Afghanistan, ibinyamakuru bikorera imbere mu gihugu bigera ku 12 byasohoye ibaruwa ifunguye byandikiye abategetsi muri leta bibanenga ko batabaho uburenganzira busesoye bwo gutara amakuru. Babitangaje ubwo bari bahuriye ahantu hazubakwa urwibutso rw'abagenzi babo bishwe bazira umwuga wabo. Muri iyo baruwa abanyamakuru bavuga ko mu myaka myinshi ishize igihugu cya Afghanistan cyakomeje kugenda biguru intege mu korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo no gutara amakuru. Nubwo ariko bivugwa ko Afghanistan ari igihugu bigoye gukoramo umwuga w'itangazamakuru ngira cyari ku isonga mu bihugu biza imbere mu gutanga ubwisanzure muri aka karere iherereyemo. Abanyamakuru barasaba leta, amahanga hamwe n'amashyirahamwe afite mu nshingano zabo kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru kugira icyo bakora mu maguru mashya mu rwego rwo kuborohereza kugera ku masoko y'amakuru. Ku rubuga rwa Twitter, Sadiq, umuvugizi muri biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko leta ifite ubushake bwo kubungabunga ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi ko biteguye gukorana n'inzego zibishinzwe gukemura icyo kibazo. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika i Kabul, umuvugizi wungirije muri presidence Dawa Khan Menapal yasabye ibisobanuro kubivugwa ko leta idatanga uburyo bwo gushaka amakuru. Yagize ati bigomba gusobanuka neza kuko abanyamakuru bavuga ngo mu myanya myinshi ishize ntibyumvikana, hagomba kumenyekana rero igihe naho byabereye.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com. Tubibutse nuko tuhagarutse ku murongo wa FM kuri radio Inshuti ya Bose mu Rwanda.
Nyuma y'amakuru havugwa hirya hino ku isi kano tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye guhera mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaza ko rwatangiye iperereza ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode. Urwego ruvuga ko uyu muyobozi akekwaho guhutaza Madame Mukamana Olive wari umusabye kunyura mu cyuma gisaka binjira mu nyubako ya Grand Pension Plaza mu mujyi wa Kigali aho kubikora akamusunika kitura hasi. Umuvugizi w'uru rwego yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi kuri iyi nkuru turabyezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'ubugenzacyaha ribu utangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha. Umuhoza Marie Michelle uvugira uru rwego yabibwira Ijwi rya Amerika.
Yego, nibyo ibikorwa by'iperereza byaratangiye.
Ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza?
Ati na cyangwa kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze, iperereza ni ngombwa. Ushobora gukora mu bikabera mu muhanda, ariko mu muhanda nta mugenza cyaho hari uri kare guhita akora iperereza. Niyo yaba hari ubu nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga wo hafi.
Ubwo ni icyaha akurikiranyeho?
Ni ugukubita no gukomeretsa.
Icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye?
Icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Igihano ni hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5.
Nyuma y'amasaha iki gikorwa kibaye haje kugaragara ubutumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye. Ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje kubyabaye, ntabwo byari bikwiye kuri jye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa Leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa Isco ndetse n'ubunzi sanjye. Muvugizi wa Ribu avuga ko gusaba imbabazi bidakura gukurikirana icyaha.
Gusaba imbabazi ni kimwe, amubabare ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro, ariko ibikorwa by'ikurikirana cyaha ntabyo imbabazi zibikoraho.
Kuri uyu wa kabiri kandi ikigo Isco cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya Isco mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke. Urwego rw'ubugenzacyaha ribu ruvuga ko iki cyaha kiramutse kihamye uyu muyobozi yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 5. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi. Ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada, ACE Genocide Canada, ryamirize ibikorwa byo kuzura isigarira vy'abantu bishwe mu myaka iheze. Imaze iminsi bikorwa n'umugwi Sever ushejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi mu rwandiko ryashize ahabona. Iryo shyirahamwe ry'Abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana isigarira vy'abahutu bishwe mu mwaka w'1972 gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka mu mwaka w'1993. Aba Barundi basaba Leta kwitondera icyo gikorwa kugira ntigicanishemo abanyagihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru.
Igikorwa cy'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ni kivugwa ko rumwe ishami gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ACE Genocide rikorera mu gihugu cya Canada ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi. Ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusangi biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cyagiye kiracamwo. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga wa ACE Genocide Canada, arenegura ko uwo mugwi Sever uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusangi habe n'abantu bishwe mu mwaka w'1972 gusa. Umwaka Sever uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Nkurunziza ati Sever ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari byo.
Nk'akarorero mu gice cya Karuzi aho mu mpera zo ku kwezi kwa mbere kwa 2022 babubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuzwe avugwamo na cyane cyane mu ntara zo hagati mu gihugu weka Karuzi, Gitega, Muramvya n'ahandi hose ashaka navuza kuri hakuru tutibagiye za Ruyigi, Kayanza ikorona nk'igihugu cyose. Akaba ico gituma rero twitwahakanye yuko Sever ibandanya ibesha makungu ibesha n'Abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahambwe Abarundi bishwe mu 1972 ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cyose cerekana ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi. Ivyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha Abarundi nkuko bivugwa bizimiza ukuri.
Mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver ndayicariye arongoye uwo mugwi Sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ivyo baranguye mu mwaka uheze w'2019.
Umugwi Sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika 142,000 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. ico gitegire dushikirije nabantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke quartier ivyo bitegiri bikaba byavuye mu bya bituye umugwi ku bushake bwabo gusa hariho rero nabandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ivyabo
abagize ase genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko uwo mugwi sever ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora bibaza igituma atabinogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2020 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye je tumi cambere dusaba nuko iyo Severi ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko agiyeho wigenga
nuko ndayicarije arongoye uwo mugwi Severi wewe siko abibona
mu mezi ari imbere Severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kofasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
si ase genocide gusa rivuze ko ibikorwa bya Severi birimo amahinyo kuko n'abatavuga rumwe na leta canke amashami yigenga co kimwe no mugwi wa ONU ujeje wagateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga ndayicariye arongo yo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuga ko abawagiriza guhengama arabashaka kuwandika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego yo mugwi Severi washyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
atijwe d'America Washington DC mu Burundi mu gihe isi beginzigeri maze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika buseruko ni hembe rya Afrika leta ya Burundi itangaza ko umuti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse ziteye Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura mushikiranganje rero rw'uburimyi n'ubworozi de Guide Rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza iraje buri kaneza araduha ibindi
Kuva Burundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cane cane mu kingira imbibe z'u Burundi no kugwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda n'umunani ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi ku ntwaro yabagaza ico gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura n'uwo bategetsi niwo muti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'uburundi Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro y'amenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri ku bo baba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakuru kenga
twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfe wasanga indani hari mu muceri twarabyihereza kabisa urumba rero na izo nzige zatera kumwe mwezi gisabo bahanuye yuko aho kubingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'ifungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira kuziko none inswa ntibazifungu naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba twogira ico gisida zigashika izo bazaje zose twozifungura
umushinganji urema anamenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganji nabo dufashanya mu iterambere n'amashirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi ushiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare ushiraho integuro yo gukinga ikiza nikidushikire giturumbuka utunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze gutegwa n'ibyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatuma nako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kurwanya izo nzige
kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 inzige zateye ibihugu vya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu vya kuyisi bitari bike ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2025 Roger Urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje tukiraha mu Burundi ariko witwa Faustin Kumana avuga ko hari umuhanga wigenga mu byerekeye ubutunzi yatangije ku munsi wa kabiri gahunda y'igihugu yise kira Burundi avuga ko iyi gahunda igenewe gusubiza Burundi mu nzira ni mu gihe hari bamwe bibaza ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu Burundi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2020 yaganiriye mu kanya n'ijwi rya Amerika ku bijyanye n'iyo gahunda atangira avuga ku byerekeye iyo gahunda n'icyatumye ayitangiza yavuganye na mugenzi wanjye ndi kuri kumwe muri studio Fidele mwaganiriye
uwo mugambi twawumvire kubera turazi ibihe by'ubuyitiyemwo hanyindyane mwanye politike mu migambe kuva na kera hakabura ingene hasokoroka ibyiyumviro bishasha byo abarundi bohurirako nk'ibya polido sosiyete bidakunze kuboneka twica turavuga tuti rero reka duterere twandike polido sosiyete umugambi egzampli ideyal twe tubone tuti ugiye mu ngiro igihugu cy'u Burundi shokoba cyada ku iterambere kabiri murindi n'ibindi bihugu rero mugambi witwa kira Burundi ni kuba initiative Burundi yemeje apuro nubwo kira Burundi hanyuma mu bisanzwe ni gitabo cy'impapuro 160 anashaka mugabo turashize ku mitwe kira mu byungane rimwe umuntu agatabyumva ni kuvuga rero ni izamura ry'ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ubukene bihagaze mu gufatana mu nda kw'abarundi intwaro ibereye uburongozi bukomeye buryo buja kandi bushobora guhindura abarundi bishimikije ingingo nziza zifatwa mu bijyanye n'ubutunzi turazi kamere ubutunzi kamere igihugu gifise kugira tubone igihugu giteye imbere kandi gitekanye n'ibindi umurundi wese ashobora kwiyumvamwo neza maro kubera mu birimo byinshi turagaruka kuri kahise k'uburongozi muri kahise bwagenze n'ingaruka z'ubutunzi tukerekana ibintu 12 byobanyembe rwa ko fondasiyo tukerekana imigambi y'ubujimbere bw'ubutunzi na plan de relance nyine byogenda ninge n'igihugu cyo bagita cyate imbere bako rero tubona bitegeza gusaba guhindura ingendo kw'abarundi cyane tuvuga yuko dovili kiba twayitwa rizimuruka duhinduke tukize Burundi ubutandukane bwacu nk'amabara y'umuntu w'amazi nka projet société arc-en-ciel.
Uwo mugambi w'igihugu musohoye mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020. Mwamufise intumbero ya politike, mwamufise imigambi yo kwitoza muri amatora?
Ya nta ntumbero twiye turafata kuko tuvuga tuti reka dushyire umugambi aho gutuma abantu bashobora kugira deba, abantu bagiye deba bagire abanyakitwa sokombe by'ingiro byabo, dufashe ko izindi bishashe biba birasokoka tuje muri bya byinjira mingo mu kujyana no gutukana no gushihana bidusubiza inyuma mingo biduteye isoni, tuje kubyumvira bya vision abantu baza turabe kuri turabe igihugu iyo kiri ko kirabyine twogisana ugwaruka rumwe kazoza kiza tuje muri bya buntu buto buto nicyo twashatse gutera na ibyo byo kwitoza hageze tubona ko bikeneye kugira Abarundi mugabo igihambaye ubutwe n'ikibyimbiro bisokoroka bisokoroka rero gutera igihugu kiragutera uri mu matora cyangwa utayarimo hose ibyimbiro birasokoroka abantu bakabyumva twagituye Abarundi bose cyati bitura cyane cyane ugwaruka bikeneye kazoza keza n'uburongozi buzova mu matora mu 2020 kugira tubushyigikize ibyiyumviro nabwo nyine kugira buzaba bikeneye.
Aho kubavuga ko hari ivyumviro vyiza vyamye vyarashikijwe kuva kera, bakavuga ko kumbure abategetsi batigeze babishyira mu bikorwa naho baba bazi ko ivyo vyumviro bifadika, nikihe cizere mufise ko abategetsi bazova muri amatora bazobikurikiza?
Ubuje ndabona ko ari bishashe wa n'ivyumviro bisoko ku muntu avuga kamwe kariya na kamwe hariya hanyu so kimwe n'ikintu gisohoke nka pozo sosiyete ko n'ubundi n'abanyapolitiki bari bategeza kwereka iyo migambi na sosiyete twese maro tubushigikira tuvuga tubonana n'abantu gushika turabe niyo ntera nshobora kugira kuko n'ubundi nzira gusa gusubira uwo munsi n'abafata ingingo mwatwizera yuko bizohinduka urabona yuko twawusohoye mu matora nyine nuko tubona ko mu matora ariho n'ivyumviro bya bamwe n'abandi bigira bikokorope angaje na bazofata atitwabwiye tuti burya rero kuri iki twe niba tubona coviki hari n'abandi twatumerirwa ashobora no gushabimbira kumbure kubikora.
Murakoze, turabashimiye. Yari Faustin Ndikumana yatanguje umugambi w'igihugu yise Kira Burundi ko aganira n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye kuri iki kiganiro.
Murakoze.
Mukanya gato turasezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Yamara imbere yaho rero kandi dusubiye tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Ubanza kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump unama nkenguzamateka ya Amerika ku birego byashikijwe n'inama nshingamateka vy'uko yakoresheje nabi amafaranga amabanga murantunga yiwe ku nyungu za politike bwite no kuba yabereye intambamye imirimo y'inama nshingamateka. Rurangira uno musi kuwa gatatu bitezwe ko ibirego yagirizwa bihandagurwa n'inama nkenguzamateka. Bitezwe ko abagize inama nkenguzamateka bakorana amasaha nyuma y'umutaga kugira bafate ingingo inyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri.
Ikompanyi y'indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri RwandAir mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu ni nyuma y'uko hari ikirere yabujijwe kunyuzamo indege zayo.
Perezida w'igihugu cya Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere y'uko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze bifutwa, hagatunganywa ayandi matora iyo nkuru itangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mgeme Kyalilani uno munsi kuwa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye iya kabiri gusa mu karere ka Afurika yo gufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma y'uko ingingo ngiyifashwe mu gihugu cya Kenya hari mu mwaka w'2017. Amatora amashasha ategerezwa kuzoba mu minsi 150 muri Malawi.
Twababwiye kandi ko muri Afghanistan abanyamakuru binubira ko leta itaborohereza kubona amakuru.
Amakuru rero ni ibiganiro twari tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Aha niho bigarukiye. Dushimire engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Edi Gwema kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Temu Ishimwe.
Tubasezeye rero tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.